mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ibyo gukinga ibiza ngai muri azuko no munsi ntarite ko tugira rijejwe idukinga ibiza cyangwa gutabara aho byashika.
Uwo ni Ntebako Antoine, ni umukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse, mube hafi ya radio yanyu. Amakuru rero yerekeye u Burundi, igihugu cy'u Burundi kiri muri bitatu bya mbere bikennye ku isi, naho Abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bukabije. Ibyo biri mu cyegeranyo cy'ishami rya ONU rireba ibijyana n'iterambere ku isi ariryo PNUD. Leta y'u Burundi imenyesha ko igiye kwifashisha iyo mibare mu gusaba abayifasha kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere no kurwanya ubukene. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uri Bujumbura mu Burundi adufitiye iyi nkuru.
Ito chegiranyo chikisata chao ni kijeru terambele kuisi pinuide cherekana komia kamionge vinita ni heze Uburundi bwagu mye uri mwivugu bitanu vzambele vikenye kurushibindi kuisi. Urugero rw'ubutunzi n'iterambere vyerekanwa mu vyegeranyo vya PNUD kuva mu 1990 vyama vyisunga ibintu bitari bike, harimo amafaranga abantu binjiza ku mwaka urugero abanyagihugu bashira abana babo mu mashure n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza. Abahinga ba PNUD bemeza ko ibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu vyagezwe ko n'ivyokorwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusangi ku mwaka nk'uko abahinga mu vyerekeye ubutunzi bakunze kubikora. Arthur Rushemeza, umuhinga wa PNUD ku rwego rw'u Burundi, asigura ko iki gihugu kiri mu vyambere bikenye ku isi no mu karere. Aratanga uturorero.
Icambere nuko nk'ubukene bukiri bwinshi n'abantu bakenye cyane ibyigwa biheruka birekana yuko Abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane, kandi naho twateye imbere byerekeye amagara y'abavyeyi, amagara y'abana bakiri batoya, birerekana yuko Uburundi bukiri inyuma byerekeye urunganwe mu bihugu cyo muri Afrika iri munsi ya Sahara. Turacyari inyuma.
Kugira ngo Burundi bube inyuma, Rushemeza atubwira bimwe mu byokorwa.
Imigambi n'ubikora muri byinshi batibagiye no kufasha umunyagihugu kugira ashobore kuraba iterambere ryiwe. Iyo raporo iravuga yuko guteza imbere ya demokrasi, societe civile igatera imbere, kwishobora kuraba ibintu bitagenda neza ikabishyira imbere mbwa biciye mu bigani amapolitike yo gufasha abatishoboye, imwe bita politique protection sociale mu gifaransa, cyangwa kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita katastrofe naturelle ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose, akaba amapolitiki atumya umuntu yitanga ibyo byose ashakamye ingena byifatamo bibaye indagurika bitiye usanga bitera isi ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi, inge zirabuze. Novuga yuko ari bisata byinshi byo guteza imbere kimwe ivyereka agateka kazi na muntu ubutungane, guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronke akazi, abantu bose baronke kibabeshaho.
Mu kurindira kwizo byifuzo bishitswa, leta ihamagarira abegwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu. Jean Bosco Ntayimpera, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari ibereye.
J'invite donc toutes les parties prenantes au développement du Burundi, notamment les représentants du Parlement, du gouvernement.
Agira ati, mpamagariye rero imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi, nk'abashingamateka n'abakenguzamateka, intumwa za leta, amashyirahamwe yigenga, abikorera utwabo n'abashakashatsi, kugira iyabi raporo kugira ngo bimbike mu mikenyuro n'ingingo zotuma hari iterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza.
Personne pour compte et pour enrichir nos outils de politique et de plaidoyer en perspective.
Rushemeza nawe aragaruka ku kindi kintu nyamukuru afata ingingo bakwiye kwihutira.
Icambere ni kugira amapolitike yegereye abakenye gusumba abandi. Icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi cyangwa bakumiriwe bafite ingorane zabo, tukamenya abari bo, hama imigambi ikaca cyane cyane imigambi itera imbere ihera kuri abo. Abantu turazi ko abantu benshi bari mu mihana, mu burimyi, imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu butera imbere kandi bagatera imbere bimwe badasubira inyuma biguma bibandanya bakinjira mu marezo masirku y'ubutunzi bagashaka gukurana n'andi mashira hamwe umwe wese hari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe
hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cya Pinide cyerekana ku rugero rw'iterambere n'ubutunzi ku isi rwongerekanye ariko ko mu Burundi rwagumye mu cyicaro cyo hasi Faible Development yime mu Gifaransa icyo cyegeranyo kivuga kandi ko ku isi nubwo abantu bakomeje kuba mu bukene igice kimwe gusa ku ijana cy'abakire bahebuje bizizi ubutunzi bw'isi ku bice mirongo ine na bitandatu ku ijana Eroje Burika Neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Eroje urakoze kuri inkuru mu gihugu cy'u Burundi nta tegeko rihari ryo kurinda ibiza no gutabara aho byageze igipolisi kijejwe gukumira ibiza cyakoresheje amahugurwa kuri wa kabiri hagamijwe kubikangurira abategura amategeko ngo icyo kibazo nacyo bazakizirikane mugenzi wacu uri Bujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse adufitiye inkuru
Mu myaka itatu iheze Burundi bwarahuye n'ibiza bitandukanye aho nibifatiye kwindagurika ry'ibihe yamara ibikorwa bijyanye no gukinga impanuka hamwe no gutabara abahuye n'izo biza biracafite intambamyi imwe muri izo ntambamyi ifatiye ku mategeko Komisiyo do Police ntema ko Antoine arongoye igipolisi cyo gukinga impanuka mu Burundi
ibyo gukinga ibiza ngaye murazi gushika no munsi ntarise ko tugira rijejwe ibyo gukinga ibiza cyangwa gutabara aho byashikiye ko leta kwifise ubushaka niba ko izo budushoboza icambere cyambere mu mugabo no kuvuga kwisi aba nuko yoshaho iryo tegeko rigenga ibyo bintu byo gukinga ibiza
mu ruganda igipolisi kijeje gukinga impanuka cyatunganije ku wa kabiri abashinga amateka n'akeguza amateka bari bitezwe ku ruganda basabye kwitwararika icyo kibazo na ryo bageje gutora amategeko mu gihugu gukaba nkako abashinga amateka n'akeguza amateka bitavye ubu ruganda mu ijambo bashikirije bimeze ko gushu Burundi kimaze iminsi gihura n'impanuka zitari nke Bernard Ndayisenga yavuze ku izina ry'abashinga amateka nakenguza amateka
Burundi efrekamapa Burundi bwarahuye n'ibizana cyane cyane isenyagurika ry'imisozi n'imyinzurira ikaze cyane niyo byaduka mu gisagara nayo ne yafise ingaruka mbi nyinshi mu Burundi ibyo rero nabyo ne biraraje ishinga inama nshinga amateka y'u Burundi iyo nama nshinga amateka itegezwa kwihweza icyokorwa kugira koko tube igisho by'abanyagihugu mu gukinga ibiza
muri izo mpanuka izijyanye n'indagurika ry'ibihe zabaye ku magenekezo ya cyenda na cumi ukwezi kwa kabiri mwaka wa cumi na kane aho imvura y'isegenya yahitanye abantu n'ibintu mu mazone yo muri ako gisagara cya Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura abenshi bakunda kwita Bujumbura Rurale aho rero abantu barenga mirongo itandatu n'indwi barasize ubuzima abashika ibihumbi mirongo ibiri barabura uburaro amazu arenga igihumbi arahenuka iruhande y'impanuka zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe twavuga imiriro ikunda kwiyadukiza atukagaruka ku baturiye zo muri ya Bujumbura bigizwe mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa mbere mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu hihwejwe izo mpanuka n'ibikorwa by'ubutabazi biheze bigakorwa biragaragara yuko muri ibyo bikorwa ata buryo bukwiye buba burimwo nk'akarorero nk'igisoro nkuru ya Bujumbura yari kwirasha cyarabonetse ko igipolisi gikinga impanuka ata buryo bukwiye bwo kuzimya cyari gifise aho indege yavuye mu gihugu cy'u Rwanda ari yaje gufasha kuzimya hagati aho mu kwezi guheze kwa gatandatu igihe umuriro wiyadukiza mu nzu y'ubudandaji hagati mu gisagara cya Bujumbura aho benshi bita kwa Ndayizamba naho nyene cyarabonetse yuko igipolisi gikinga impanuka ata bikoresho bikwiye gifise byo kuzimya umuriro icyo gihe abatabazi nta mpuzu zirinda umucanwa bari bambaye wari yambaye ipantaro wasanga atashati afise wambaye ishati nawe ugasanga nta pantaro cyangwa ibirato afise icyagiwe cyoco ibyo bikofero bikingira abatabazi hamwe n'aya macupa abarimo impemu akoreshwa mu gihe cy'umucanwa aho rero ugereranije n'ibindi bisa by'igipolisi iri mu Burundi aha tukavuga igipolisi gikingira inzego api hamwe n'igipolisi gikingira iby'imigumuko igisa cy'igipolisi kijeje gukinga impanuka kiri mu bironswa uburyo buke ntema ko Antoine arongoye icyo gipolisi asaba yuko uburyo bakoresha bwo kongerezwa
kotera kamo abadukurira abadutwara kugira ngo umuntu yibangikanye uburyo busumbirije nk'amakamyo afise ingazi umuntu agize igishika umuntu ashoboye kuduga ku ngazi yihuta kw'izo modoka nyene ashoboye kuzimya mu magorofa maremare
hagati aho bamwe abanyagihugu bahuye n'ihindagurika ry'ibihe aho imvura y'isegenya zatwaye ibyabo gushika no mango ntibaronka aho bakika umusaya abo banyagihugu bakaba bamaze ikiringo cy'umwaka n'igice urenga baba mu mahema i Bujumbura Fidelite Ishatse ry'u Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Guverinoma y'Uburundi yasabye abayobozi b'inzego za leta korohereza abanyamakuru bashaka inkuru. Cyakora yanasabye abanyamakuru gukora akazi kabo bisunze amategeko ku neza abanyagihugu n'igihugu. Minisitiri w'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru amaposita n'itumanaho yabivugiye mu ntara ya Kirundo mu nama yabaye ku wa kane ushize yo kumenyekanisha politiki ya leta no yo guhanahana amakuru. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yarahari.
Kumenyekanisha politiki ya leta yo guhanahana amakuru niyo ntumbero y'inama yahuje kuri uwo wa kane abamenyesha makuru n'abajejwe intwaro bo mu ntara z'uburaruko ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Ku bwo ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru amaposita n'itumatumanako bwateguye iyo nama, Minisitiri Banki Mukunzi aburongoye avuga ko intumbero ari kugarukana icuka kiza hagati y'iyo migwi ibiri.
Twabasabye kandi ko abo barongoye abandi mu ntwaro bogerageza bakegera abamenyesha makuru bakavugana kugira ngo bafashanye gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu n'abene igihugu. Izo rero kugira bikunde bobonana bakavugana atakwinubana, kuko murabizi ibyo twaciyemo mu myaka y'ibihumbi 2014 mbere na 15 byatumye abamenyesha makuru n'abarongoye intwaro hirya no hino batarabana neza kubera bamwe n'abandi baragiranya ibica nk'ibindi. Izo rero twasanze tubigumamwo tubabwira tuti iyo migwi ibiri ari nayo ifise uruhara rukomeye mu gusubiza abarundi hamwe mbere na cane cane mu bihe twimirije by'amatora kugira ngo bashobore gukorana.
Abamenyesha makuru basabwa gukora umwuga wabo hakurikijwe amategeko mu ntumbero yo gukora neza kuneza y'abanyagihugu n'igihugu. Abamenyesha makuru basabwa gushyira imbere inkuru zifasha abanyagihugu gutora inyishu z'ibibazo bibahanze. Gusumba byose, umushikiranganji Nestori Bankumukunzi asaba abamenyesha makuru guherekeza imigambi ibiri ya leta.
Twabasabye dushimitse ko bokurikiza boshigikira ibikorwa bijanye na wa mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira, mukamuzi yuko ugeze aho abamenyesha makuru bawushigikira. Twari tumaze kubisaba kandi n'ubu twabisubiyemo kugira ngo bafashe mu ntumbero yuko uwo mugwi woshobora kurangura imirimo wahawe ku neza y'igihugu, ku neza y'abenegihugu. Twabasabye kandi ko boshigikira wa mugambi w'ibiganiro bihuza abarundi kugira ngo uwo mugambi utere imbere.
Abamenyesha makuru batahanye umwizero w'uko bagiye gukorana neza n'abajejwe intwaro.
Ni byiza mwaduhuje, mutaze yuko hari icyo bizohindura. Aho twajya dusabe ko rimwe na rimwe hari igihe abantu turaserukira abandi, mugabo ugasanga oho tu ono hampa konte n'ibyo twagiyemo. Nkibaza nti byo bari no mu bituma usanga no mu bya communication usanga hari hagahaze hagati ya bamwe n'abandi. Nibaza uko hoba kubwirana ibiba byavuye mu manama nk'aya, umuntu akamenya mbega impanuro twatekerewe ni izihe.
Abajejwe intwaro bemeye gutanga inkuru kenshi gashoboka.
Ubwo barashinga yitwa mugira ubwoba twikuma nashanye ntibaneho twadukorane kandi azi ko umukayanzi wacu tukona neza.
Abamenyesha makuru bashikirije ibibazo by'uburyo bw'ibikoresho no kwiyunguruza. Umushikiranganji arabaye igisata cyo kumenyesha makuru Nestori Bankumukunzi avuga ko hakiriho ikibazo cy'uburyo mu ntumbero yo korohereza umwuga wo kumenyesha amakuru. Umushikiranganji Nestori Bankumukunzi yamenyesheje ko kuva ubu ibikoresho bigenewe umwuga wo kumenyesha makuru bizokwinjira mu gihugu bitarishye ikori. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Munacyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri amakuru yibanda ku Burundi. Leta y'u Burundi imaze igihe ihamagarira Abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka, cyane cyane abari mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Hari abatangiye kubyitabira, ubu barimo kugenda biyandikisha ku rutonde rw'abifuza gufashwa gutahuka. Bavuga ko ahanini babiterwa n'inzara n'ubuzima bubi babayemo. Leta y'u Burundi yabayiteguye ite kwakira izo mpunzi? Nibyo mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriyeho mu kanya gashize mu kiganiro muri Isanga na Bwana Terence Ntabiraja, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi.
Murakoze cyane, nagira mbwire nyakomeshe makuru ariko tubiga bose yuko leta yiteguriye kuva kera kwakira bene wacu bahunguka. Ingingo ya mbere yafashwe kuva bene wacu bagitangira guhunga ni kuva ku bahunze vuba mu 2015, aho nyine cyo mukuru yagiye avuga ati yatanze itegeko ati ntihagire itongo ry'umuntu yahunze cyangwa ibintu byiwe byiza n'abandi bantu cyangwa agira abyigarurira. Kubera iki? Kubera ko ingwa zageze mu Burundi abantu bagahunga, bamwe bahindura abandi bahunze, abandi bafata amatongo, abandi mu mazi. Ariko bitewe hari imanza zikomeye cyane zirimo ibibazo bita senete bimwe na senete idasanzwe. Kubera iyo ngo rero byaratworoheye, ubu tuvugana murabizi yuko gushyira kuri ibyo biganiro bitatu nari mu Kigarama mu mwaka w'2016 hari hamaze gutahuka abantu abandi bana 100,000 n'abantu 25,000. Ubu rero bivuze ko kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2012 gushyika ubu tuvuga hamaze gutahuka abarenga 155,000. Ibicuruzwa bitanu rero bigiye kugora kwakira, nagira ngo barembe ndagerewe cyane kuba bari muri Tanzania kandi bakengerekire bakiriye bitahuka. Witwa Amade Kwitegura, murabizi yuko iyo dutahukana impunzi zirimo ibintu bya Tanzania ziza mu buryo bwo ku mugaragaro, hariho inzu imwe iri kwinjira yatekanijwe iri muri komine Mabanda zone Gitara mu ntara ya Makamba. Aho hari amaze kubakwa inyubakwa twakiriramo abagishika, hanyuma byose bitari nke bakandikwa n'abaraba bagasubira no kwinaharara, hanyuma bamaze kwandikwa bakayoswa ibyangombwa n'imfashanyo, maze bisabikanije n'abadufasha ahantu dushaka intego bakunga hose bikorera mu Burundi gushyiramo IRC bitanga amodoka ari kuzo bajyana iyo batahe iwabo makomine bagaca bajyanwa iwabo batekerewe imirizo yamaza iminsi ariko yafungura. Twabiteguye rero
n'abaciriyemo ayo mashyirahamwe bifatanyije na leta mu gufasha abo banyagihugu, nk'uko mwarimu yabivuze abo banyagihugu bafise amazu yabo n'amatongo yabo bashobora kuzoshikiramo, izo mfungurwa bashobora kuzobafashisha bagishika zingana gute muri iki gihe mwiteguye kuzobashikiriza imfungurwa zingana gute?
Murakoze cyane. Nagiye barahumurize numva yuko abarenga 100,000 bari mu gihugu kandi bameze neza. Aha ndaguhaye akariro gusa ku ntara nkeya kuva mu kwezi kwa mbere gushika iyo hageze kugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka, mu rugi haje abantu 332, i Makamba 9,362, Rumonge 12,000, Kirundo abantu 22,000, Cibitoke 10 n'abandi benshi. Rero ingene bigenda hasere iyo atari bajya bizanye hari ibyo bita hotezonte yo kuvuga abantu bagira repatrie spontane, ni ukuvuga bagira bakasigenje bakaza gutunyene aho leta hari n'icyo yimenya mugari bageze tukagerageza kubafasha mu buryo bwo kuronka. Ariko nk'abo baba bantu mu rutonde haraza hakicara wa mu bita ko bifite bidafite gahari wa neza indi ni yaga bisa cyane kuronka umwe wese baharura ku mwana no kuva kuri yeya ibyo iharuro tubugira nayo turi kumwe nabo ihase niho bigeze tukamenya iharuro kanaka inkuru yo guha karorero ibyo bundi cyangwa mu bitanga ni gusohoka mu tahuka hari n'abari muri Kongo nagira nkwishye uko ibyo bundi mu byahera kwatirije urugendo hago bakuvuza imijyango n'ibindi cyane n'ibindi tatu yari nk'abantu barengeje 18 hanyuma babaje kumva yuko bagira bakije neza baduhaye amakuru yuko abandi bakirasa kwiyandikisha ngo baje ari Yesu bakaba bindiriza yuko ubutaho kugira ngo baje ari Yesu n'icyo cyari Yesu bacyo batumva ibyo bagira bakije n'ubyo bwategekanije ibyo rero byabyanditse kandi yibiri kandi ndetse n'imbere yuko yava iyo bari hasi rero ariko ku isi ari imwe uravugana bagahega bakayiyabwira ubu rero kugira ngo ibiharuro nyamukuru ibyo batekerera bifatwe hamaze kubera inama nyabitatu ubusanzwe ushobora gutwara igiharuro nk'uko yari twatubwiye kubyerekeye muri Congo yari inama y'abantu bakeya ni nimero ziko ntagitangaza neza ariko icyo na cyo integuro yo kubakira yafashe tegekanijwe niyo kubajyana iwabo yategekanijwe gusa umuryango wose yategekanijwe reka be nabo inzabo ziba zanonekaye leta yiteguye kugira ngo ishobore kuyagurira amabati n'ibindi kugira ngo bashobore kubaka.
Ego hari ikibazo cy'abariko bariyumvira muri iki gihe ati ni kuki izi mpunzi ziriko zirataha ku bwinshi, ni kuki muri aka kanya hari abariko bariyandikisha nk'uko mwavyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu muri Tanzania Pia Claver, niyo nkuru zimwe mu mpunzi ziridoga ko mwarungitse leta y'u Burundi yarungitse abantu mu makambi gutanga inyigisho zo guhimiriza abandi gutaha. Ivyo ngo bivuga ko iki harabo muba mwararungitse guhamagarira abandi gutahuka kumbure no ku nguvu
ni akubu cyane ibyo nimvugo z'abantu kumbure bari basa bafite umutima wahari iyo barayigusaba n'ibihugu ngo bagume bahunga berekane ko hatari amahoro ibyo nyina byayo ndibongereza ibiharuro babesha by'ibihumbi kandi atari byo ngira ngo twatubwira ngo ndi ya Amerika tukagira ngo tukumbure ngira ngo ntububeshi mwari mukeneye n'icyubahiro perezida wa Tanzania Magufuli ngo ndamushimire birabigarutse ko ibyo ni cyane frema dushise ni kuvuga bakafata hariya muri z'amashanyarazi zabo bakoranye kuri ibintu by'akazi kubera ngo ibiharuro baromfasha nyinshi biyongera akazi bakabigiharo bitarya usanga umuntu umwe afite uwo bita na tokeni bw'imiryango abantu batandatu 18 10 ugasanga umuntu arimo nk'abantu 50 ibyo turabikora bikora ko twarabaye impunzi kandi twarabibona hanyuma rero ibyo nagira ngo ari igituma abantu benshi bariko basaba gutaha kumwe mu gihugu cyinshi ibimenyetso biragaragara kandi bigize no bikora nyinshi byumvikana ubona yuko ibijyanye bihuza abarundi abantu benshi mu guhunga bahunga ubwoba bagerageje politiki y'abibanda hanyuma iyo batuye bajyana barahabonye hanyuma isi yose yaravuga ikintu yabona nyabona barimo imicaye muganiro leta ifatiye iya mbere ishyiraho umugwi w'igihugu irinda abarundi baraha n'abari mu bihano bari hanze batari yacu icyegeranyo cyarabaye kugira ngo ibintu bigende neza hariyo n'ibiganiro ngaho muri Tanzania byatumye intambwe ikomeye ariko n'ibiri ku musozi rero ariko bigenda neza hariyo ikibazo cy'umutekano bavuga ari kinini muraje kwiyemeza iby'umutekano ya ONU yemere hirutse kwemeza yuko mu Burundi ari byo kwiyemeza umutekano n'amahoro icyo ni ikintu gikomeye cyane icyo gisoma yabahashyize cyangwa abandi bantu batugira urwitwazo uko wera abarundi midongo bagomba gutaha burya ishyirahamwe ry'abahungu rimaze kwerekana ikavuga yuko by'ukuri mu Burundi hari amahoro none ubu ndakwiye kuyabona yoba ari nde ubundi bwitwazo abarundi rero ndabakedeje cyane kandi ndabateje ntamagarira n'abandi bagiye kukubwira n'ubuntu urabishe nkuko bari kubariye n'amagogwa ntanaza kugira ngo umunezero mu ari nkundi kuko cyane nabibaye inshuro kanyi
kuri ico nyene mushinga ntahe hariho umunyagihugu mwikamba impunzi muri Tanzania muri jya nkuru nyene yavuze iti kuri we icyo yahunze ntikiravaho arasigura yuko yofuma subira inyuma ari kiziga hari n'abavuga muri iyo muri yo kandi nyene yuko bidogera kubona impfungurwa zaragabanutse bakanavyo nyene bakanavyegeka kuri leta y'u Burundi bavuga yuko hari uruhara mufise mu kugabanuka kw'impfungurwa baronka byo mu bivuga kwiki bijanye n'impfungurwa zigenda zigabanuka
ayo ari ba n'abyo kwitandara ku isi zarenze ubwiye muri za Syria ubwiye hirya no hino muri Afrika muri Amerika kandi nabo bivuga kenshi kuri Amerika mu makuru atandukanye babigiye ko abantu bagomba kongamirwa nabi nubwo ni leta y'u Burundi imana ihagucurangira kuko turi mu mahoro ibyo rero bituma zafashwe muri ONU bitangwa ibyo kubera ivuga izabaye nyinshi ubwo yari agapakisitani ukagenda hariya muri za Syria ukagenda hariya muri ibindi bihugu bitandukanye ntaravyiko ziraba abimukiya n'ibindi uriyayeyiwe ni kuvuga rero ni ngombwa yuko igihe abantu bari mu gihugu bose babaye benshi abarundi barahimikabira bamwe batagomba gutambuka kandi hariho n'amahoro cyangwa aho induta bituma bongererwa ubu yabaye bigiye kugira ngo ishobore kugabanya ifungurwa isarikandije bose iyo niyo muri iki gihe yabaye kubera intambara ziri kugera ku hirya no hino ku isi ariko ntabwo bene bacu botaha hari nagira nko bari naho mu Burundi ntugomba hakaba nko mu paradiso nagira kubwiye yuko mu mpunzi atanarije kandi abantu bahunze bose bemera gutaha kuko hari amahoro kuko baba bari kumwe bari batanu hari duhendane hariho abantu ba mbere koko bahunze afite ubwoba kubera amajambo yaranye politiki mu 2015 awuri mu wa mbere hariho abantu bagira kabiri bari barakoze ibibazo igihe makambi nyine yuga bya yinduta jewe n'abandi yo kubagendera iyo murongozi w'intara ndabantu ngo batahe hariho umugambi wo kuzana ngaho muri Amerika muri ko muravugira ibya Amerika ibya DRC abantu bari bamaze kumvira bakabya ibibazo bitanga ama interview hanyuma jama kandi muri bazikere n'abantu bashyize ibintu bibiri bitatu yahabwe yuga bakunguza ibintu cyacaga na hashe kuko bari bakoze gutaha umugambi urahagarikwa abenshi bakwiye kumva bavuga ati ikabi iriwe bashaka biruka ngo bayindire kwigira muri Amerika abo bari muri ayo makambi hariho n'ibyatsi kuzigiriyo hariho kuvuga amazina ngaha bavuye mu bundi n'ubundi abo Burundi hariho n'abantu baturutse ubona kugira nabi abo utabona bahungira mu makambi yacitse ku icumu hariho n'umuntu abari ku gikiri aho yabuga cyane cyako dubiri cyane hanyuma agaca ahunga akavuga ati ngera ndo kuyirayo ahanda kugize kuri Oriane Kandishaka yuko naho bizegenda gute intera n'interuka hatabaye ibintu byo kugira ngo hatubwire akagira ngo uvugare hariho abantu bari ku kiyaga byabo ikintu n'umutekano mu rugo mugabo ari nabo utabandi gitaha ari nabo akwiye gufatira mbere mukoresha ku marabi n'ibyo makuru babesha ngo nta mutekano hari aba rero nagomba yuko abazoba hamatwi bazoba biza nago mu rwego rwo kwitwa bose yuko mu rundi bifuza gutahuka tuguha ikindi mu gicu burundi ifanye ko bizicatse kuko nta tongo watwabo aba bose bahunze vuba amatongo yabo n'ubu ipolitiki niyo kiraya cungeye inyuma yabo bamwe yarayeze yabuye kiyibura ukuvuga yuko ni kuri nini naje kandi mu mahano mutekano ubu niyo yaramaze kwemeza ko ari amahano mutekano n'akare ka Afrika y'ubwoko dusabaye yuko ndetse n'umuhuza mukuru w'iyo museveni yabo ati ndi bihano bafite kuvuga ngo ni narije ko nirijeho igihe naje kwa nyamugenzi yasahukiye hagiye ntarate kandi n'amahano umuntu ashaka ariko ni mu wowe na yuko amahoro ya nkari mu kandi ari ibikorwa byiwe ariko arabizi ni ndafite ibintu byinshi cyane bari
kino ni kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika reka nabo nyine twugurura amatelefone tubaha akajyo ko guterera duhere kuri Lionel Lionel ratwumva
ndarumva
miriwe neza
miriwe
ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo ni icyumviro ngari kampere ku kibazo
ego
none ko bahamagara abantu gutaha ngo umutekano warabonetse batagikihe bigeze babwira abarundi ngo bafunge yuko atamutekano hari iyo numva umengo boreka umwe wese azico yahunze hana ni umwe wese hari niyumva atekane mu mutima akabona yuko yutaha ico yahunze akabona yuko atagikihari azoheva tayi kuko twibaza neza yuko atamuntu umwe aryoherwa no kwitwa impunzi kandi turazi ko n'ubuzima babaye umwe atari bwiza
leta n'umubyeyi nta gihugu na kimwe cyonezerwa abana bacyo bari mu mahanga nk'iyo bari leta kandi bari umubyeyi kuvuga ngo nireke kubabwira ahubwiye mvugo siyo na gatoya hanyuma kuvuga ngo bacyo bahunze niyo nimba yarahunze arabishobora guhunga umutima wiwe nta muntu bahungura ku nguvu mugabo leta nk'umubyeyi yifuza guhamagarira abana bayo bagatahuka mu gihugu kugira ngo bacyubake ubyifuza yose gutaha agataha atawe umuturiyiki atawe umuburiye gutaha nico ni umwishyura nk'amagara menshi nyine no kuvuga kubera yavuze kandi biratomoye
ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha naha bihumurije tukaba tuboneye hakanya ko kubashimira mwese kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Suleiman Tarabole yarafatanije na Saida Hamdun na Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi mukomeze rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika